mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ivyo bo vyatobotsemwe imishwena bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2024 kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 64 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimuze dusenge. Mwami, ubu turizeye, turizeye umwana w'Imana, kandi muri ibi turemeye ubugingo budashira muri we. Ubu twasubiye gukoranira hamwe uyu muhingamo cyangwa uyu mugoroba mu kindi gikorane tukwizigiye ku butumwa no kubyuja kutubwira iri joro. Turakwizeye Mwami, kandi turakwiteze, kandi wavuze utabiteze umwami bazokwiyubura mu nkomezi zabo, bazoduhisha amababa nk'inkukuma. Kandi turasabye Mana y'ukuja kuduha zirya nkomezi zituduzi ijoro mu gihe tukwiteze. Turagushimiye kubw'aba bantu no kuco bari kuri wewe n'ico bari kuri jewe. Ndabigushimiye Data, n'utubuyenge twawe, kandi ndasabye Mana iri joro ngo uje kwigaragariza ku buryo bakeneye. Namba hari abarwaye ngaha bashobore gukira. Namba hari ugutekeranya mu byiyumviro by'umuntu kanakwa, uguhanagure Mwami, akandi uduhe gusukuba ngaha kwawe n'imihezagiro yawe, kuko tubikeneye Mwami. Urahagije rwose kuri twebwe, kandi tutagufise nta na kimwe twokora. Turasaba yuko uja kwakira amashimwe yacu ku byo wakoze. Mu izina rya Yesu Kristo turindiriye imihezagiro yawe. Amen. Murashobora kwicara. Kandi yemwe iri joro ry'ubuhinga harapfutse gatoya imbere ngaha gusumba uko byari bimeze ku wiyinga uheze mu ijoro. Turagukengurukira cyane bene Data bakoze mu bwizigirwa cyane mu gushyiraho ibidazi babiri cyangwa batatu bo muri mwene Data Mike Gane nk'uwo mbona hariya inyuma, kandi nda mwene Data Mike na mwene Data Zatotuma, mwene Data Ndibaza Roy Robertson na mwene Data Wood, kandi bose bari ngaha bakora gusa batiziganya bagerageza kubishyiramo ku buryo twoshobora kuronka buno butumwa bucanka uno munsi. Rero turakenguruka, rero kubiyinguza mu gitondo mwama bishatse. Ndashaka kugira igikorane cyo gukiza ingwara cy'amasengesho y'abarwaye, kandi tuzocita igikorane cyo gukiza ingwara namba umwami abishatse. Nabonye iki gitondo ko hariho umukama w'ututambara nga nadusenge, kandi jewe mu gihe mwariko murasenga kandi muririmba nasenge uko dutambara, kandi rero hariho twinshi nga iri joro. Rero twizeye ko Imana ikiza abarwaye, hari ibishinga ntaye byinshi byo gukira ingwara kuri twebwe kandi no mu isi yose, kandi turakenguruka ku bw'ibi. Kandi nariyumviriye kubiyinguza kuba ntegerezwa kugenda by'akanya gatoya, kandi tukaba twarashimikiye cyane kunyigisha no ku butumwa. Niyumviriye ko coba ikintu cyiza tugize igikorane cyo gukiza indwara. Twasengeye abarwaye kandi twizigiye ko Imana izoduha ibihe byiza. Rero benshi muri mwebwe mutegerezwa gutwara imodoka ibirometero byinshi iri joro. Ku bw'ibyo namye mvugana n'imigwi myinshi mu buriro Blue Bar uno munsi, naho nafunguriye ibyo ku murango abantu benshi beza abana bakoze mu ntoki, kandi twavuganye abantu tutari bwigere duhura imbere baje ngaha ku ishengero, kandi ndakenguruka ku bagenzi nabo. Kandi ndashaka gukengurukira umwe umwe wese muri mwebwe. Bamwe muri bo bamuye ibyamwa maze barabituzanira, kandi umwe yatuzaniye indobo y'umutobe cyangwa umutobe w'ibikaju. Ndibaza ko wariwo n'ibintu bitandukanye, ntimuzi ibyo bisigura. Kandi mu gitondo iyo nje maze ngasohoka inzu, rimwe na rimwe hari igitondo kimwe hariho mwene Data umwe yari yamerewe nabi cyane nta mpuzu yari afise n'ibindi yashaka ko ndamo impuzu nk'eye mugasohoka natwe gutsitara ku ndobo y'ibyamwa byari hariya navuze nti mbega niwe yazanye ibivyamwa rero yavuze ati ntacyo dusana n'ibyo nari ngaha imbere yuko duca kandi byari ngaha icyo gihe kandi yari mwene data mutarude yari yabinzaniye kandi kubyivye ibyo bintu atankeka biranezera biri pora hejeje kumbarira hacye akanya gatoye yuko muri rikoraniro riri joro batojishikanwa ari rwanje ndabakengurukiye kubyivyo sinashaka yuko mubikora ndashima nyene ukwigora kwanyu nibindi ariko ibyo ntivyari bikenewe kandi ari kumwama bahezagire murazi bibiliya ivuga iti ko mwabigiriye umwe muri aba bari nyuma yabandi ni jewe mwabigiriye rero nabaye nk'umu vugana namwe ku butumwa mu buryo butomoye kandi abantu bamwe ndabashobora kuba bumva yuko niyumvira yuko Yesu agiye kuza mu gitondo canke iri joro ndavyiyumvira rero simvuze yuko azobikora kandi byongeye ashobora kutaza imbere y'indwiza kandi bishobora kuba mu mwaka uza bishobora kuba mu myaka icumi sinzi ryarazoza ariko hari ikintu kimwe shaka kumwamane mu mitima mwebwe mwitegure buri munota canke isaha murabona ibyo nataza uyu munsi yoshobora kuba ari ngahe jo kubwibyo mugumize gusa mu mutima yuko agiye kuza kandi sinzi igihe kizoba ari iyo saha cyangwa isaha yanjye ya nyuma kuri iyi si n'ubundi wese muri twebwe ntabyazi kandi nta n'umwe muri twebwe azi igihe azozira nta n'ibyazi bwiwe bijyanye n'amajambo yiwe bwite yavuze ati data wenyine niwe azi igihe azozira mbere n'umwana ntazi igihe azozira n'igihe imana imuturungikiye ubugira kandi ariko turindiriye kuza kwe kandi ataje murunganwe rwacu yashobora kuza mu rukurikira ataje muri gwazoza mu rukurikira ariko kubwanje sinshobora kubona ko hari igihe gisigaye gusa kubwanje byoshoboka gushika igihe icyo ari cyo cyose rero iyo ntibivyo nibisigura ibyo nibisigura yuko muzobona amajuru ahindutse n'ijuru byose uko sukuza ndiko ndavuga ibyerekeye izamugwa murabona agira ukuza gutataza mu mazina atatu y'umwana aza mu buryo butatu data umwana mwemu yera murabona byose ni Kristo wa wundi Imana ya yindi igihe cyose rero turazi yuko azazanye ibikorwa bitatu by'ubuntu gutsindanishiriza ukwezwa umubatizo muri mwe muyera ibintu byose mu mana bishyitswa muri gatatu kandi rero aza ubwa mbere gucungura umugeni wiwe aza ubugira kabiri nk'izamugwa kugira ngo ajyane umugeni wiwe aza ubugira gatatu azananye n'umugeni wiwe umwami n'umwamikazi mu nyuma niho abantu benshi biteze ukuza ariko ubu niyaza nta muntu n'umwe hafi kiretse bariya biteguriye nibo bazomenya igihe azozira hazoba gusa ukubura kw'abantu ntibazomenye ibizoba byashyitse bazojanwa gusa mu mwanya mutoya kandi bazoba bazimanganye gusa bazohindurwa mu kanya gatoya mu gihe nk'icyo kuko biturugwaye ku bw'ibyo mu byitegurire gusa byobaye bite ubwoba byobaye biteye ubwoba igitondo kimwe kubura umukunzi atamuntu ashobora kumuronka ntibyoba bibi cyane kumenya yuko byamaze kuba kandi ko byagucitse ku bw'ibyo mugume mu nyonga y'Imana rero umuntu wize umwami abigombye ku wa mbere uza umuntu wize uhereye kuri uyu wa mbere umwami abigombye nzosubira uza umuryango muri Arizona aho kujya ku ishuri aho bajya ku ishuri hanyuma ngaruke rero sinja hariya ntabikorane mfise ngira hariya ni gake mba ndi muri Arizona mba ngiye ahandi hantu nzojana umukenyezi hariya kuwa kamberuza nzosubira ngaruke ngaho ubugira kandi nzova ngaha nje muri British Columbia nzoca ngaruka muri Colorado nzosubira kuba ndi muri Arizona igihe kimwe Noweli yegereje akanya gatoya gusa akanya gakwiriye nkumbura iminsi ibiri cyangwa itatu nzokora nirize umuryango hamwe ngaruke ngaha mu buruhuko bwa Noweli umwami abigombye ngire igikorane mu ndwi y'umwami akamushasha ngaha ku bw'ibyo rero mba ngaha mu by'ukuri kurusha mba ngaha inshuro cumi kurusha hariya kuko nta shengero na rimwe cyangwa ibikorane dufise hariya nta na kimwe dufise hariya rero mu buryo bw'igikorane iki shengero nicyo kibi cyabyo nta muntu n'ahantu mfiseho kurungika abana bo ngo bumvirize ubutumwa kuko abana banyu bashobora kubwumviriza ngaha kandi rero icyo nicyo tubuze ariko bose bafise amagara meza kurusha n'ikirere cumye ishushe cumye ariko abana bose baba bana basa n'abafise amagara
barameza cyane simba hari yabikwiriye kugira ngo menye namba bameze neza cyangwa batameze neza jewe nama ngenda kanini nibaza yuko navutse nyene ndumukera rugendo umugore wanje anyita ndazi yuko ari ngaha kubyo ndaja kubimenya inyuma y'igikorane murabizi mwese mbega bavyita gutiye imiyaga igenda genda cyangwa imiyaga ihuhuta nk'icyangi cyari cyo cyose cyari cyo cyose murazi misenyi igenda genda cyangwa namba ndi ku rugendo yandi majambo kandi ubu imyaka 2022 indongoye kandi jewe rimwe na rimwe niyumvira yuko ndumushitsi mu nzu kuko ntegerezwa kwa mangenda ariko ndindiri y'igihe tuzo eshikiri muhira umunsi umwe ariko ubu intambara irabandanya kubw'ibyo muze tuame turi mu masengesho ntimwibagire kuwa mbere uza mu gitondo umwami abigombye muzoza n'abagwayi banyu n'abababajwe muzoze kare mufata ibibanza byanyu kandi nkumbure hariho umurwi wo gusengera tuzotegerezwa gutanga amakarata y'abasengerwa namba ta yari hakwiriye ntituzotanga amakarata y'abasengerwa ayakwiriye nyene kugira ngo dukore umurongo mutoya kwa maduze nabiri canga tatu canga ikintu nkica ariko tuzotanga nkumbura amakarata y'amasengesho rero tuzobikora nkumbure nk'isahimwe imbere y'igikorane gisanzwe nibaza yuko gitangura hazoba ari isazi ibiri zitatu n'inusu bazotangura amakarata y'abasenge bazotanga amakarata y'abasenge bazokugura ishengero batanga amakarata y'abasengerwa kuyinguza mu gitondo kandi rero murabe neza muzobe muri ngaha kubwiwanyu muzoza n'abakunzi banyu mubinjize hariya hazoba hameze neza kandi navutse mu ishengero namba barwaye kandi bazokora ibyo dushobora byose kugira ngo tubasengere murakoze kandi kubwishikanwa ry'urukundo kandi ubu tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana iri joro hanyuma twitegure iki gikorwa cyo kuba mu nyongazi ubugira kandi ngo hatuzanire ijambo ryewe rero turazi ko dushobora gusoma icyanditswe ariko n'Imana itegerezwa guhishura intumbero murabona turashobora gufata icyanditswe ariko n'Imana itegerezwa guhishura intumbero kandi mu gihe mutsingurura mu gitabo cya Yeremiya igice cya kabiri ndashaka kuvuga ko nezerewe nuko turi kumwe na mwene data Rivayi mwene data mukundwa mwami kandi ndibaza hano mwene data sinibutse izina ryiwe mwene data wirarakaraze kandi nabonye bene data bavi Alaska Arkansas mwene data John n'abandi bavi impande n'impande za Polar Brief na mwene data Blele hamwe yo mwene data Jackson na mwene data Rutere n'abandi benshi bwose ntoshobora gusa no kwifuje guhamagara amazina ya bose ariko by'ukuri ntavyo ntoshobora gukora kandi muratahura mwene data Ben Brian ndamubonye yicaye hano kenshi ni wa mina yanje yo mu mfuruka mu gihemba abantu bose barazi Ben kubyijwe ryewe twebwe twari twicaye California igihe kimwe ariko nigije ubutumwa ku bantu n'ababatiste bo mu kiyaya bari bafise ihema rinini ya kandi ubwoko bwinshi bw'ababatiste bw'abatware bafise sinigeze nshobora kumva ame ivana hamwe murabiza abagore bamwe batinya ko bonona irangi ryabo ryo mu maso hanyuma rero ikintu cya mbere mwomenya nabonye ibirenge bibiri nk'ibi biduze mu kirere n'ibiganza bibiri binini n'umushatsi wirabura wizunguriza hanyuma semerera ati amen asemerera nk'uko hanyuma naravyepfo ndavuga nti Ben uvuye yari by'ukuri kurondera amen yiwe ndabonye umugore muraba gato yemwe ariko aratakaza gatoyo uwo mushatsi wirabura ariko ni byiza murabizi ntimutinye ibyo mnarayikrakaje iwanje haciye igihe rero ubu ntimwibagire gusenga ubu mu gihe dushitse mu gihe cy'ukuri iki gikorane mwibuke iyo dusoma iri jambo rero Imana ihezagira ijambo ryayo ntiri zogaruka ubusa ariko rizoshitse ibyo rigomba kandi ndaze mu gusoma ijambo nzoba na gatoyo ndi mu nzoba na ntaryo ndi mukuri igihe nsoma ijambo Imana izokubariza ijambo ryayo ubu reka duhaguruke mu kubaha ijambo ryayo Yeremiya igice cya kabiri mirongo ya cumi na kabiri ya cumi na gatatu y'igice cya Yeremiya n'iya gatatu cya Yeremiya nimwumirwe yo mwamajuru umwe muje mu gatengo mujorerwe ni jewe uhoraho mbivye kuko abantu banje bakoze ibibi bibiri bataye jewe isoko y'amazi y'ubugingo bakiyimbira ivyobo vyo kubika amazi ivyobo vyatobotsemo imishwena bidashobora kuguma mw'amazi reka ubu twunamike imitwe yacu mana mukunzi ijambo ryawe ryasomwe none turasenze ngo wubahirize iryo jambo kandi uduhire ijoro umugani cyangwa kubangabangana waryo
days gone by, Israel as
mu gihe turaba mu gihe cyaheze Isirayeli nk'uturorero nk'uko Bibiliya itwigisha ko dushobora kuraba ibyo wabakoreye igihe bubaha ijambo kuraba ibyo wabakoreye igihe batubaha ijambo hanyuma twiga icyo dutegerezwa gukora ku bw'ibyo turasenze ngo tuvugishe muri iri joro mu buryo budasanzwe kugira ngo tumenye ingene twitwara kuri uyu munsi uwo twamenye muri iki gitondo ko tubamo kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen. Murashobora kwicara. Ndashaka kuvugira ijoro ku kigwa mu mwanya gusa muto ibyobo byatobotse mu imishwena. Isirayeli yakoze ibibi bibiri. Imana yavuze ko bamutaye we soko y'ubugingo hanyuma biyimbira ibinogo byo kubikunywa. Rero ni ikintu kinaka icyatumye niyumvira kuri iki gisomwa ni kubera ko cyari kuba ikigereranyo cy'ibyo namye mvuga muri iki gitondo iki gihe tubayemo n'icyo duharanira kandi turaba Isirayeli nk'akarorero yuko uko Imana yari itegerezwa guhora uko kandi hari ikintu kimwe gusa Imana yamye yubaha inacyo n'inzira yayo yahaye abantu kandi igihe bapfa muri iyo nzira rero Imana yarasuzuguwe kandi Imana yatumye abantu bababara kubwo kuva mu byo yari yababwiye gukora ibyo byari byo byose yaranabahaye ibyagezwe ntukore ntufate ntuhonje atari ukubera ububi bwo kubikora gusa ahubwo ububi bwo kutumvira ibyo yavuze bakoboka bakora kandi igihe cyose ntihashobora kuba itegeko ridafise igihano cy'iryo tegeko kubera yuko atagihano gike hari rero itegeko ntacyo rimaze kinini kiretse rifise igihano amategeko. Rero turabona ibyo bakoze kirya gihe bisa nk'ibyogereranywa ibyo turiko turakora iki gihe ibyo abantu bishengero bariko barakora. Rero turabona ikintu kidasanzwe aha kirashobora kuba ikidasanzwe ku bantu bamwe igihe bavuga ati mwiyimbiye mwiyimbiye ibyobo byatobotse mwe mishwena. Rero birashoboka ko bamwe muri mwebwe mutazi icarico ni bangahe bazi icarico mwemwe hafi mwese namba mwararerewe ku iraro murazi ico icarico ndibuka yuko nanyoye udukoko dukwiye tuvamwo kugira ngo mbe nzi icarico icobo naravuze ubutumwa hariya mu gihugu hagati mu ishyamba wasanga ufise umubindi munini ya w'amazi wo mucobo ateretswe ngaho ayimvura murabizi kandi yasa na yare yashaje kandi udukoko mu ijoro twarajamo ubwo rero ndaza amazi y'icobo icarico icobo ahantu ikintu cimvye mwizi kugira ngo gifate ikibanza kiribaho abantu badafise iriba. Rero baronka icobo mu yandi majambi icobo ni tanki ikozwe n'abantu canke iriba ryakozwe n'abantu mwisi umuntu yimba kugira ngo ashikire amazi ngo ayakoreshe bamwe muri abo bayakoresha nk'amazi yo gukaraba abandi bayakoresha nk'amazi yo kunywa n'uburyo butandukanye nkumbura amazi yose igihe kimwe twahora turonka yarayo mucobo twari dufise ikintu gishaje wategerezwa kuzunguriza hirya no hino ukazunguriza kugira ngo amazi aduge cyari icyo udukoko duto tuvoma amazi mucobo emwe turabona ikintu kimwe ku cobo gitandukanye n'iriba. Rero icobo kizokama icobo ntigishobora kwiyuzuza nini si icyo kwizera ntushobora kwizera icobo gitegerezwa kwizera no kwisunga imvura igwa muci canke mu rushani ibyo ari byo byose kugira ngo kenshi mu rushani iyo sheregi n'imvura bije rero bitwara amazi mucobo kandi bitaronze ayo mazi rero mwebwe nta mazi muronka byose biruma kandi ntigishobora kwiyuzuza icobo ca kera ntigishobora kwiyuzuza cuzura kubw'imvura igwa
refill itself.
it gets its filling from the rains, it falls. And I want you to know
something else. You see, you find where it was in the place of the city. These are the people who are trying to
I remember that old sister
in Kandi mu bisanzwe bamanuka n'amazi bayapfanye mu ruhongore gushika ku cobo ndibuka iryo ribarishaje ry'icobo igihe ryari rifise igihe y'imiringoti yayakwegerayo nayivuye mu ruhongore cuzuzwa nibivuye mu ruhongore ubwo rero amazi atwagwa avuye hejuru y'uruhongore aho ibikoko byose bigenda birazunguruka mu kigo cy'uruhongore kandi n'umwanda wose w'iraro urundanwa hejuru y'uruhongore mu gihe cy'i ichi rera mazaraza akabyoza byose hejuru y'inzu bikaja mu bwato bwakozwe n'umuntu wanyuma mu muringoti wakozwe n'umuntu wanyuma mu cobo cakozwe n'umuntu kandi nimba mutafise akajagari sindi cyo mufise iyo mufise cobo ego mugenzi byose byakozwe n'umuntu kandi byanduye uko bishoboka kose murabizi twahura twita twari dufise akayungiro kuri kinumwe ico mwarigeze kumenya icari cyo dwategerezwa gushira akayungiro kugira ngo dufate udukoko twose n'ibintu bipfa hejuru y'uruhongore no kwirya no hino hanyuma bisukwa ahantu hamwe bija handi mu cobo kandi twahora dushiraho akayungiro kugira ngo dufate umucafu n'ibintu byose twashobora birumvikana ibyo nibyari gufata umwanda nyawo byafata gusa ibisasu binini by'amanuka bikagwamwa gakoko kagashobora kugwamwa ariko umutobe wa gakoko wajanwa n'amazi rero waba ufise akajagari rwose mu gihe waba ufisi chobo gishaje gicafuye iminsi mikuretsa yo maza kagumaho acabi kidengere uretsa maza kaguma mu chobo acaba ikidengere kandi aca yuzura ibikere imiserebanye n'inzoka kandi twakunda kuvyita utunyamurobo duto duto sinzi namba si sudukoko sinshobora sinzi uko mu vyita ari kutuntu tunaka dutoye tuca mu mazi two twatwita utunyamurobo murazi cari co nibangaye bazi ivyo niko ndavuga yo emwe nibyo cane mwese abaruguru murabizi byose byuzura ibidengeri hanyuma rero babakunze ibidengeri bazanana navyo mu byukuri biza kubera yuko bidatemba kandi kubera ko bidatemba bikwega igikoko ngagikunda ibintu bidatemba kandi byo bimeze rwose nk'amashengero yacu muri iki gihe nibaza yuko twavuye kimwe mu byaha bikomeye ishengero ryakoze muri iki gihe nka Isirayeli ico gihe ryaramusize isoko y'amazi y'ubugingo maze biyimbira ibyobo byakozwe n'abantu kandi hahindutse haba ibintu byose bikunda ubwoko bw'aya mazi imiserebanye ibikere n'ubwoko bwose bw'udukoko twanduye bibamwo kuko ni tanki yakozwe n'abantu kandi muri iyi tanki ibyo bintu bigumamwo ikigereranyo gitunganye cy'amazi yacu muri iki gihe
and in this tank these things stay a perfect example of our denominational today.
Ubumvuga uti mwene data Braname kuko ukankamira cyane abantu nkabo bategerezwa gukankamirwa bategerezwa gukankamirwa hunga ibyo uko amaherezo bazogira ikimenyetso cya cya gikoko niba kuko ni ukuri bizoba ikimenyetso cya cya gikoko amadini azorongorera kuri ibyo biri hafi neza hariya ubu bategeka bakoresheje inkomezi nimwihweze ubwami bwa kera bw'abaroma ibyo nibyo babarongoreye ku kimenyetso cyo gusubira inyuma usanga nta n'umwe yashobora kugura canke kugurisha adafise ikimenyetso cya cya gitoko yategerezwa kukigira hari ubwoko bubiri gusa bw'abantu bazoba ku isi bafise ikimenyetso cy'imana n'abafise ikimenyetso cya cya gikoko ubwoko bubiri gusa rero uzotegerezwa kugira kimwe cyangwa ikindi kuzoba ari ugusubira inyuma ikimenyetso cy'idini ikimenyetso risubira inyuma kandi kizoba ari ikimenyetso cya cya gikoko nk'uko twabyize twabonye yuko Roma yari iri kandi izoba igihe cyose ikimenyetso kandi igikoko neza nta bundi buryo bwo kuya ikindi kintu Roma hanyuma n'iki Roma yakoze yavuye muri Roma ya gipagani hinduka Roma ya gipapa hanyuma ishinga uburyo bwo gukora bw'idini n'uburyo bwo gukora bw'isi yose bwategetse umuntu wese kuja muri iryo dini ryonyine canke kwicwa kandi n'ikintu gitangaje yuko iyi leta zunze ubumwe igaragara ku gikorwa kandi ni nk'umwagazi w'intama kandi umwagazi umuyobozi w'inama ufise uduhembe tubiri dutoye uburenganzira bwa politike n'ubw'idini. Hanyuma y'akanya gato igihurya wari umwagazi w'intama twabonye yuko wavuze rero nk'igisato, hanyuma ukoresha ububasha bwose igicato cari gifise imbere yawo. Hanyuma Bibiliya itubwira yuko bavuze bati reka tukigirira igishushanyo ico gikoko. Igishushanyo n'ikintu nk'ikindi kintu kinaka, kandi dushobora kukibona ubuyuko mu buryo bwaryo bwo gusubira inyuma. Ishengero ririko rishinga inama mpuzamashengero isi yose ari cyo gishushanyo cy'inkomezi za Roma, kandi nzohata abantu kurya nyene Roma ya gipagani yakoze cyane Roma ya gipapa yakoze. Nuko nta yindi nzira, nta kindi kintu ari kuko n'ukuri, kandi iyo niyo mpamvu ndabikankamira mu minsi yanjye mu gihe cyanjye, kuko bitegerezwa gukankamirwa uguhamagarwa kwaraje kugira mubyiwe bantu banje ntimuhamnanwe nawe. Ubu ndabigereranya n'ibivyobo byanduye byuzuye umwanda n'isoko y'ubugingo n'amazi y'ubugingo, hanyuma abantu bakabivako maze bakiyimbira. Ibyobo bishobora gusa gufata umwanda, icyo nicyo kintu cyonyine gishobora gufata, kandi icyo nicyo ubunyeti nibukora bufata ikintu cyose kiza kandi gishaka kwiyunga, bashaka kucinjiza namba bizana amafaranga cyane bishobora kwambara mu buryo bunaka. Ntibaraba bo bari bo batora uko. Ubu tubona kandi yuko iki kimenyetso cy'igikoko cyakozwe hano Amerika n'igiharuro 13 yatanguye na leta 13 ifise ibendera rifise inyenyeri 13 n'imirongo 13 kandi biranagaragara mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 kandi Amerika yamye igihe cyose ari umugore agaragara ku biceri byacu. Nurya mutwe w'umuhindi ishusho yiwe iri ku biceri byacu. Turazi ibyo, turazi kahise kavye ikintu cyose inkengeri y'umwidegembe n'ikindi kintu umwidegembe igishushanyo. Igishusho cy'umwidegembe n'ikintu cyose umugore, umugore igiharuro 13 murabona ubu ni byiza kuraba ibyo bintu. Hanyuma ubu navuze imbere yuko biba bijanye n'uguhishurirwa n'Imana cyane iyerekwa mu 1993 ko ibintu ndwi byotegerejwe kuba imbere y'umuhero. Kandi ibyo kimwe muri ibyo ko Mussolini yariko rero ahinduka ba ubutwazi umukazo, yahindutse ubutwazi umukazo, kandi ko yogize igitero maze akamanuka muri Ethiopia, hanyuma agafata Ethiopia maze mpemu yavuze ati azokwitembagaza. Sinzi yuko haba hari abantu bakera baba bakiri mu rusengero muri ibuka, ndabivugira muri Redeman Zihara hahahepfo igihe twigishije hara cy'imyaka myinshi cyane. Uwo bari mu rusengero rino joro yoba yarasigaye kuva hariya kuri Redman hari igihe nigisha iby'igihe NRA yigaragaza hariya inyuma mu kiringo cya mbere cya Roosevelt. Ndi keka ako atanu umwe ari ngaha hariho, ego ego umwe hari umwe, ego mukenyezi Wilson ndamwibuka umugore wanjye yicaye inyuma, hasigaye babiri ni mubo mu runganwe rwa kera kijya gico nico gihe bavuze yuko NRA cyari kidodo cyacyagiko ko navuze nti ntaho bihurira byari bivuye muri Roma, kandi ntigishobora kuba ikimenyetso cy'igikoko. Kandi mwibuke yuko aya majambo yavuzwe ati Adolf Hitler yogize iherezo rihebuje, kandi yosabye indwano ya Leta Zunze Ubumwe, kandi ko bokubatse ikintu cya beto kinini, kandi ko bona kibayemo, kandi aho nyene Abanyamerika bokubiswe birenze kuri ibi, kandi wari umurongo wa Siegfried imyaka 11 mbere yuko rutangura kubakwa. Hanyuma ryavuze riti ariko yoshitse ku maherezo, kandi ko Amerika yotsinze intambara. Kandi hanyuma navuze yuko hari integuro zitatu, ubunazi, ubufashiste n'ubukominista. Hanyuma navuze nti byose bizorundana muri komunista, Uburusiya buzofata byose mu bukomunista. Ani navuze nti hanyu mu bumenyi bugiye kuzoba ubuhambaye umuntu agiye kuzoba umunyabwenge arenge kugezaho azokundura ibintu byinshi kugezaho azokorera imodoka isanirigi izoba ifise hejuru hayo hameze nk'ikiyo izoba igenzura n'ibindi nko n'izindi nkomeza atari ibora inibyo bizoba biyigenzura kandi ubu iyo modoka barayifise hanyuma navuze nti hanyuma inyifato y'abagore bacu igira icike ibintu by'ubutandero ku buryo hagiye kuzoba ibiteye isoni mu mahanga yose bagiye kuzokwambara impuzu z'umugabo bagiye kubandanya biyambura impuzu kugezaho bagaragara nk'abambaye impuzu zabo zo munsi n'ibyo kandi impera n'imperuka bazokwambara gusa akababi k'umusukoni kandi nimba mubibona mu kinyamakuru cya nyuma cy'ukwezi cya Life Magazine berekanye umugore yambaye amababi y'umusukoni kandi iyo niyo mpamvu y'ijoro nshasha ikanze ibyo bambara ku mugoroba ibonerana urushe urashobora kubona urabiye makasi k'umusukoni gusa niko gahisha gace gatoye ko biri wiwata migozi y'amaboko cyangwa imigozi impuzu yo kogana idafise utugozi tw'amaboko hejuru yayo umubiri uri hejuru n'ukunge n'ibyo bintu byashitse hanyuma navuze nti nabonye umugore ahagaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwamikazi cyangwa ikindi kintu kandi yari aryoheye kuraba ariko ari umunya kibi mu mutima wiwe kandi yatumye igihugu gitera intambuko kigendera ku ntambuko ziwe hanyuma navuze n'impera n'imperuka yambyiye nitegereje ibureseruko bugira kandi maze kubiraba nabonye nk'uko isi yari yaturitse kandi uko nashobora kubona nta kindi kiretse inkoni n'ibitandara byaka byari bya aturitse biva ku isi kandi byategerezwa gushika imbere y'umuhero w'isi kandi bitanu muri byo ndwi byaramaze gushika mu myaka 33 turi mu gihe cyiherezo kandi natunze agatuki uburyo bwo gukora bw'amadini icyo gihe nyene kandi ndacyizerera ijoro yuko cyari ikidengeri cy'amazi apfuye yuko ari ahantu imyanda icinjiramo sinshobora kwizera yuko Imana yoshize ikintu nk'icyo mu ishengero ryayo kuko gitegerezwa kuvukana mpemu w'Imana hanyuma cyozwe imbere yuko cyitwiciwe umubiri w'akabanga wa Kristo tubatirizwa muri wo mu mubatizo wa mpemu yerego uru buryo bwo gukora bwico boni neza na neza karoro kamadini umuntu w'ubwenge yotegerezwa kwitegereza hanyuma ntiyigera byinjiramo kuko Imana yerekanye ibihe byose yuko atayemeranya nabwo kuko yuko atarigera akorana nabwo umurwi uwo ari wo wose igice ari cyo cyose umuntu yaje n'ubutumwa kuva kwa Luther Wesley cyangwa abandi bose na Smith Carve n'abandi bose igihe batanguje idini Imana yabitse icyo kintu mu bubiko hanyuma ntiyasubiriye kugendera mu muvyuro mwitegereze muri kahise nta na kimwe Imana yigeze gufata idini igiramwa mu byuro nta hantu hamwe hanyuma muri kahise kandi biciye muri bibiliya yerekanya yuko ata kintu cy'umwanda mu nyonga z'Imana rero nta kintu ndagishaka ko kandi niyo mpamvu ndayagwanya ngerageza gusohora abantu muri yo twatumiwe nka Isirayeli niko biri ubu akuraba Isirayeli nk'igitegererezo bugiye cyose bagumanye na zirya soko bari bameze neza ariko igihe bironke ibyobo biyimbiye ubwabo rero Imana yaciye ibatabyukuri azodukorera ibyo nyene baramuhebye we soko y'amazi y'ubugingo ibyo ni by'Imana yabagaya ko kugira ikintu kinaka bashobora kuvuga bati murabona ibyo twakoze rero mu gihe cy'urugendo rwa Mose igihe Imana kubw'ubuntu yahamagaye umuhanuzi yabahaye inkingi y'umuriro kugira ibaca imbere ya yemeje n'ibimenyetso n'utwumitsa ubuntu bwazanye ibyo bintu byose Isirayeli yabonye icyagezwe yabonye icyagezwe bansa ubuntu bafata icyabyagezwe ibyo nyene ni iby'abantu bakora uno munsi banki ijambo kugira bafata gukora ku idini kuko muri ibyo bashobora gukora ibyo bashaka no kubibandanya ariko ntushobora kubikora muri Kristo mutegerezwa ko kuza mwogejwe kandi mutunganye kugira mube muri Kristo
You've got to come clean and clear in order to be in Christ. Leaving the
arts
for a man made system
or sin.
Murashobora kwiyumvira umuntu umuntu akakora ibyo
murashobora kwiyumvira ukuntu ubwenge nk'ubwo bw'umuntu ashobora kunywa ku iriba rutwaze hanyuma ahavaja kunywa ku cyobo cimbwe n'abantu kirimo ibikeri imiserebanye n'ibinyamurobo n'ibindi byose muri cyo ntibinumvikana ko byoba ari byariko ivyo ni byo neza na neza ahantu bakoze isoko yukuri y'Imana n'inkomezi no kunywa ku byobo no kwigirira ibyobo nka kumwe babikoze ico giye babikoze nk'igihe bavuga bavuze bati bataye jewe aho yavuye mu yavuze muri Yeremiya 2:14-13 nako yavuze ati bataye jewe isoko y'amazi y'ubugingo. Ubu turabona iryo ribi ryariryo turabona ico cobi carico turabona ibikigize turabona ukuntu cakozwe n'ikintu cakozwe n'umuntu kiva mu gisenge gicafuye amazi amanuka agwa ku gisenge gicafuye hanyuma agahitana ibiri kuri ico gisenge ayacisha mu kinogo cakozwe n'umuntu mu muringoti wakozwe n'umuntu gushika mu itangi yakozwe n'umuntu kandi umwanda wose uko narikoranirizwamo kandi udukoko n'imiserebanye n'ibikere n'ibintu yo kwisi nkivyo kandi mwitegereze n'ibikoko byanduye ikinyamurobo amazi adatemba ikinyamurobo n'igishobora kuba mu mazi meza hamwe co bikora yo cica gitegerezwa kuba mu mazi y'umwanda. Kandi uko niko biri na tuno dukoko uno munsi ntimushobora kubaho mu mazi meza ya mpemu yera. Icyo nicyo gituma banki ijambo bivuye inyuma hanyuma bavuga bati bibivuguruza nta kintu kuri byo ni kubera ko bategerezwa akugira ikidengeri kidatemba babamwo. Ni ukuri niko bimeze no kubikere n'imiserebanye n'ibinyamurobo n'ibisa nk'ibyo bategerezwa kuja hafi y'ikiziba cyangwa ikidengeri cy'amazi mabi kubera kamere mere yabo ni kwibera ngaho kuko niyo kamere yabyo kuba ngaho kandi ntimushobora guhindura igikoko kiretse muhinduye kamere yacu hanyuma ntimushobora gutuma umuntu abona ijambo ry'Imana kiretse kamere yiwe ihinduwe kandi iyo kamere yiwe ihinduwe agacika ukundi akaba umwana w'Imana. Rero nk'aho Mugera araza muri we nk'aho Mugera yanditse ijambo ry'Imana. Uno munsi nariko ndavugana n'umugenzi wanje mwiza umuhinga livayera ngahubu kandi umunyateolojia kandi rero kenshi turagiriranira ibiganiro byiza ku byanditswe umunyabwenge cyane kandi yambajije igihe kimwe icyo niyumvira ku bijyanye n'icyemezo cya mbere cya mpemu yera kwari ukuvuga mu ndimi haraheze imyaka myinshi navuze nti oya sinshobora kubona ibyo. Yavuze ati nanjye sindabibone yavuze ati naho nabyigishijwe yavuze ati niki wiyumvira ko coba ikimenyetso navuze nti cemezo gishitse nshobora kwiyumvira n'urukundo kandi rero twategerezwa kuvugana kuri ico hanyuma rero niyumviriye ko ivyo byumvikana neza ncangumye ivyo nimba umuntu afise urukundo ariko umunsi umwe umwami mwiyerekwa yarankosoye kandi yavuze ati yuko icemezo ca mpemu yera yari barya bashobora kwakira ijambo surukundo si ukuvuga mu ndimi ariko ni ukwakira ijambo. Hanyuma arambwira yuko ivyo bijanye n'ivyanditswe yavuze ati kubera muri Yohana 14 Yesu yavuze ati mpemu yera niyabaza ka azobahishurira bino bintu ivyo nabigishije kandi azobereka ibizoza. Rero ico nico cemezo nyaco ca mpemu yera ntarigera mbwira ikintu c'ikinyoma yuko icemezo ca mpemu yera n'urya ashobora kwizera ijambo murashobora kuryakira kuko Yesu ntiyigeze avuga ati mpemu yera azoza muzovuga mu ndimi ntiyigeze avuga mpemu yera niyaza muzokora kimwe muri ibyo bintu ariko yavuze ati azotora bino bintu byanje hanyuma bibereke kandi azobereka ibizoza. Rero ngiki icemezo ca mpemu yera nyacu bijanye na Yesu bwiwe. Rero iyi mishishimuko yose n'ibintu bafise kandi bibashigikako murashobora kubona igituma babikora murabona gucigicika idini cyangwa ikidengeri cy'amazi mabi kandi nta dini rizoba kuwi ku ijambo ryayo ry'Imana ntirishobora kugira ibyo kuko ntimushobora gushinga idini cyangwa gushyiraho idini bijanye n'Imana. Oya mugenzi igituma biri uko mufise umugwi w'abantu bashobora kwizera ijambo ijambo bareke batanguze idini ikintu ca mbere muzi mu gihe cy'umwaka hariho umugwi w'abarikinga mudashobora gukora ikintu na kimwe nabo barashinze imizi kandi nta kintu na kimwe mwoshobora kubikora kose gukora kw'Imana si rero turazi yuko ca kintu cagaragaye gicika icobo hanyuma gicika hanaho umwe wese azokwemera iki kirya canke ikintu kwinjizamwe abanywanyi kureka abantu binjire tubona ko uburyo bwo gukora ku idini bwatanguye igihe kimwe hariya mu gihe cy'Abisirayeli igihe bariko barimba ibyo byobo kandi hariyo umuntu n'umugwi w'abafarisayo bari binze ibyo byobo bimwe kandi bari bafize umuntu yitwa Herodi kandi yari ugutangaza ibintu umutware w'intara kandi yaje kumviriza umuntu atatu umwanya w'amadini yabo yari umuhanuzi kandi nta muhanuzi yigeze agira ikintu na kimwe apfana n'idini ariko yarabyankuye umuhanuzi yatanguye kuvuga ati mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza kuko ndababwira yuko yamabuye Imana ishobora kuyahinduramwa abana ba Aburahamu bari barungitse umuntu w'umukuru akugira ngo aze kumwumviriza kandi uwo muntu uwo mukuru yari yatwaye umugore wa mwene wabo hanyuma aramwabira none nikuwo muntu yaje imbere yiwe maze aramubwira biyumvira ko yogize imyumvikano kandiko yovuze ati rero mugenzi wewe afati icicaro cyiza ngaka wotegerejwe ndanezerewe cyane ko waje akunyumviriza uno munsi Yohana yagize neza imbere yiwe maze avuga ati ntiwemerewe kumubwira ikintu ca mbere yavuze yamu akankamiye kubera icyaciwe murabona mandina akora ikidengeri bidatembeye umuntu ashobora kubana n'abagore kandi abo bagore bashobora gukora ibyo bishakiye no akumwe imishatsi yabo no kwambara amakabutura n'ikindi cyari cyo cyose gihe kandi bakiyita abakristo ariko isoko y'inkomoko haleluya ubushobozi bw'Imana ntirishobora kuguma hariya gukora isunika ibyo byose hanze ndi isoko y'amazi y'ubugingo barantaye kugira ngo biyumbire ibyo bo bimwe rero isoko y'amazi y'ubugingo tubona ku isoko y'amazi y'ubugingo ni kubu twabo nyicari cyoco yobo ico isoko y'amazi y'ubugingo ni kiniri baryarutwaze iri baryarutwaze ico ni giki mwene data Branham niri baryamarifise isoko mu kuzimu kandi risuka inikira amazi yaryo hanze riguma ritemba riri hagije ryamarifutse kandi atagatosi iri baryarutwaze isoko y'amazi y'ubugingo ntiripfuye kandi ngo ntirifise amazi adatemba niri zima ryamarihinduka rizana ikintu kinaka gishasha umwanya wose ribandanya riva mu nkomezi zaryo rivana inkomezi ryazo munsi yaryo nyene kandi haracari isoko y'amazi y'ubugingo atemba risukura ubwaryo rifise isoko nta gatosi n'amazi y'isuku ririhagije ntutegerezwa kurindira ko imvura yuzuza ububiko bwaryo ribigira umwanya wose ritanga amazi yaryo ku buntu ntutegerezwa kuri pompa kuri kwega kuri kanya cyanke kuba umunywanyi waryo ni isoko y'amazi y'ubugingo gusa
twisted or jointed. It's just a fountain of living waters.
Murazi mufata ibivyobo vya kera mutegerezwa kuzungurutsa no kuzungurutsa no kuzungurutsa umukono w'icuma gipompa no gupompa n'ibindi kugira ngo ukurayo mazi yaya adatemba hariya ariko iriba ry'amazi y'ubugingo riyatanga ku buntu atagupompa utabaye umunywanyi ataniki yondanezerewe ku bw'ivyo soko ego mugenzi ntirikeneye kugira akamiminisho kuri ryo kugira ngo gakure mu dukoko kuko riva munsi bw'ina hariya mu gitandara gushika ahatagira udukoko hariya niritegerezwa kugira igitambara cy'inyigisho kuri ryo nibyo uburyo bwo gukora bunaka bw'isi bw'ubwenge bw'idini bwakozwe n'abantu kugira ngo rikubwire imbere y'umuganga w'indwara zo mu mutwe namba ushobora kuvuga ubutumwa cyangwa utabishoboye ntirigira na kimwe kuri ibyo bitambara by'umwana ndabyene na kuri ryo yobisunika ubwo nyene ukibishira ko hariya ntushobora kubikora iryo riba riribigira umwanya wose namburishije ko kimwe muri ibyo bitambara yogisunika neza na neza yori terera kuri uruhande cyangwa urundi nta mwanya rifitiye igitambara cy'idini kuri ryo ntirikene yakayungiro nta kamiminisho nta gupompa nta kunyiganyiza nta n'ikindi riri hariya gusa riri bibiragira niri harura akumvura yo nga kugira ngo iryo tuzimvura ni imyuzuro aho iryo soko ibyo ni kuri rya soko ry'ubugingo aho umuvyuba uri ni inkukuma zizokoranira ntutegerezwa gupoma kugira ngo uronwe umuvyuro ntutegerezwa gupoma ikintu na kimwe ikintu cyonyo nitegerezwa gukora nukuza gusa kuri ryo ryama ryutsu y'amazi meza apfutse kandi nta herezo yaryo riguma gusa ribiragira ntutegerezwa kuja gucoba amazi uvuga uti yemwe imvura niyagwa amazi tukareka amazi agwa mu iraro turaja kuronka ikintu cyo kunywa murabona mana we sipi ridya riba rya rutwaze ritembesha amazi meza apfutse umwanya wose mushobora kuryizigira ntimutegerezwa kuvuga muti yemwe ndaja kuri icyo cobo gishaje twahora tukinywa ko ariko haheze igihe kirekire atambura itayigwamo ndakubwiye gishobora kuba cumye uko niko bumwe muri ubu buryo bwo gukora bwashyizweho n'abantu bumeze ushobora kwinjira hariya namba ufise ikintu kinaka gihambaye kiriko kiraba namba ufise ishyirahamwe rinaka ryo mu kinyegero ryo kudandaza ibintu cyangwa ikintu kinaka gihambaye kiriko kiraba umunsi mukuru n'ibintu biriko biraba gukira amakara gukina amakarata no gukora iminsi mikuru yo mu nzu munsi kuzimu n'ibindi aho muzohasanga nkumbure inzu yuzuye abantu ariko iyo mugiyaho rirya soko ribiragira iminsi yose abantu baronka amazi yo kunywa meza kanye murashobora kuryizigira muvuga muti haheze imyaka icumi bataronse umubyuro nambuwa iruhande y'iryo soko rya marivize umubyuro ubandanya nk'uko urya muntu wo mu gihugu cy'igare yavuze rero igihe kimwe igihe bagira umubyuro wo mu gihugu cy'igare wariko uraba hariya haba abantu bakuru bavuye muri leta zunze ubumwe bamwe babahinga bo mu by'imana bagiye igare kuraba aho ibyo byose byariko birabera rero bari bafise amakoro araba inyuma n'inkofero zabo kandi bariko baragendera mu ibarabara rero haje umupolisi mutoya yatsunguruza inembo yiwe nto yavuza uruhati kumusarabaho umucunguzi wanjye apfiriye hariya kugira ngo ntozwe icyanara atakambye hariya mu mutima wanjye amaraso yashyizwe ku izina ryiwe ryubahwe agendera mu ibarabara kubw'ibyo bavuze bati uyu mengo n'umuntu asenga tuje kumubaza rero bavuze bati mushinga ntayavuze ati ego mugenzi yavuze ati aturi ngaha tuvuye muri leta zunze ubumwe aturi intuma twaje ngaha guto hoza ku mubyuro w'igihugu cy'igare niko witwa turabahinga mu by'imana kandi turi ngaha kubiraba yavuze ati dushaka kumenya aho umubyuro uri naho ukorerwa yavuze ati mugenzi mwashyitse ndi umubyuro w'igihugu cy'igare amen umubyuro w'igare uri muri jewe ngaha niho uri uko niko bimeze iyo ubeshwaho na ririya soko ry'amazi y'ubugingo ririzimu umwanya wose ribiragira kandi riraba riragira kandi riraba ntiyagira iherezo kuri rya tare genda urabe namba amazi manaka namba twaronze imvura haraheze igihe kinanda kininiya ibyo si byo ni rirya soko ry'amazi y'ubugingo nk'uko mvuga ritanga amazi yarya ta kiguzi ntidutegerezwa gushyira ku ibitambara kugira ngo tubone ibitambara by'inyigisho imbere y'uko dushobora kubarungika kuvuga ubutumwa kuraba namba yandika amajambo yiwe uko bibereye namba uvuga uko bibereye namba ukoresha amazina n'insigarira zina n'ibindi n'ingereka benshi muri bo ntibazi n'icyari cyariko ko aba ku isoko naho biri uko murabona uko nyine ntiti ategerezwa guharura ku mvura yaho hantu akugira ngo iryuzuze imibyuro yaho hantu ku bw'ibyo ntiritegerezwa gukora ibyo kuko ubushobozi bwaryo ni ukutagira agatotsi biri muri ryo bwaryo aho niho hari ijambo ubushobozi bwaryo bwite igihe umuntu ashobora kuryakira mu mutima wiwe rifise uku atagira agatotsi karyo rifise ubushobozi bwaryo riri neza ku ijambo ubwaryo kandi risuka ubugingo isirayeli igiye kure yaryo baja mu ngorane igihe cyose baja kure yaryo baja mu ngorane nicyo kimwe n'uko dukora ubu igihe umubyuro uja kure yaryo rero nacyo ubu maze wiyimbira imigezi cyangwa ibyobo by'amazi mabatemba kandi ngibiriya biragiye ariko yanyu abafashe ukwidoga mu kiyaga gitukura rero igihe bidoga yamara muri ibyo byose yarasezeranye yabahaye isezerano yategerezwa kuba yarabagarukanye hariya nyine ukuntu twobibona ariko yari yarabasezeranye kubajana hakujyayo yakoze iki abo bana b'abisirayeli yabahaye inkingi y'umuriro n'ibintu byose nk'icyemezo umuhanuzi kandi babarongoye babajyana hariya gushyika ku kiyaga kandi iminsi yose hariho ingorane zo kubirwanya kandi nguyu farawo araje n'ingabo ziwe none murazi icyo imana yakoze yuguriye gusa kijya cyobo gitukura kidatemba amazi ikiyaga cyapfuye nicyo kintu cyapfuye gusumba ibindi ku isi cyarapfuye by'ukuri nticyatemba amazi nta kintu na kimwe gishobora kukibamwo rero yaracuguruye maze ibashyiramo mu itege ibyo hakurya hakurya y'abajanye hariya aho batazo bohwa n'ikintu nk'icyo mu bugaragwa babonye ko batashobora guharura akububiko bw'amazi bwari bwumye barabonye bapfa ku kidengeri baca ku kindi igihe bari mu bugaragwa bicwa n'inyota bashaka kunywa abaja kuri ubu bubiko bw'amazi kidengeri cya cumye baca handi hano hari humye gusa ntibashobora kwiyumvira ko bazo kwigera baronka icyo kunywa kandi rero ahantu hada atahuritse kuruta handi mu bugaragwa bwose baronse amazi hari mu gitandara hano hadatahuritse kurusha handi umuntu yoshobora kuronka amazi habaye mu gitandara cumye hagati mu bugaragwa ariko murabona imana ikora iki bintu nk'ibyo hano hadatahuritse kuruta handi mu buryo buda asanzwe kuruta ubundi byo nibyo twamye turonka biyumvira kutegerezwa kugira ikoraniro rininiye y'amadini hamwe no kubareka bose bakoranire hamwe no kugira ibintu bihambaye byo gukora hirya no hino n'ibindi kandi bafatanye ari bihumbi kandi byose gutya kugira ngo bagire umupfuro rimwe na rimwe imana ifata urya muntu mutoye ashaje atani ndome ziwa bese canke hagati y'umugwi w'abantu batazi gusoma no kwandika bamenya bigoranye gutandukanye buryo nibubamva ishobora guhagurutsa umupfuro uzonyiganyiza isi yarabikoze mu gihe cya Yohana yarabikoze mu gihe cy'abahanuzi nta numwe muri bo uko tubizi yigeze yigishwa ariko imana yashobora kubafata mbiri kandi igakora ikintu kinaka ikoranye nabo muri iki gitandara haje amazi yari icyo gitandara rero yategetse igitandara kandi cyategerezwa gukubitwa kandi yahaye amazi benshi y'umusararapfutse atagira agatosi uwo ari we wese yemeye akunywa yakijabo bose yemeye ukikunywa ko ikigereranyo gitunganye kumwe na Yohana 3:16 imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo ukinege ngumizera wese ntapfe rubi ariko aronka ubugingo budashira imana yakubise kijya gitandari karuvario urubanza rwacu rwari kure kuri we kugira ngo muri we hashobore kuvamo impemu y'ubugingo bwo guhaye wewe nanje ubugingo budashira uwo n'umugano utunganye wabyo hariya muri ubu bugaragwa ntibigeze bakwega bimba bapompa cyangwa ikindi cyarizo cyose kugira umugabane gusa ngo inzira yayo yatanze atakiguzi mu gihe bategerezwa kubyimba babivanga mu kidengeri ntibategerezwa kubikwegesha indobo ntibategerezwa kugira umugozi wo kuzanisha bategerezwa gusa kugira umugabane kuri byo kandi ibyo nibyo byonyine biharuwe ntutegerezwa ko mu munywanyi w'ikintu na kimwe ntutegerezwa gupfukama kuri ya rutari no gukora ikintu kinaka gipogipoma ntutegerezwa gusubiramo ijambo rimwe kenshi wisubiriza gushikaho ugira uruzazane rw'imvugo ikintu cyonyine utegerezwa gukora n'ukugira umugabane kuri we atakiguza inzira yatanzwe n'imana nta gupoma nta gusunika nta na kimwe bibifata gusa atakiguza nta kintu na kimwe utegerezwa gukora kubigira ku mugabane gusa n'ukuvuga kubyizera gusa nibyo byonyine byoje ushobora gukora nta na kimwe bigeze bakora kubyivyo ntibigeze bimba kugira ngo babironke ntibigeze bategerezwa gupfukama no kugira ijoro ryose kugira ngo babironke babigize ku mugabane gusa cyari cyakubiswe kandi cyiteguye nibyo ndikunda rabu bumuntu yicaye mu kibanza cy'inyuma hano ndibuka ko nabimubwiye umunsi umwe mu ruhongore rushaje mu bwato bw'inka nawe yavuze ati ariko nacyo maze yavuze ati ndabizi hanyuma navuze ni na jewe nuko ariko navuze ni uri ko uraraba kuri icyo reka kuraba kuri icyo hanyuma urabe icyo we ari yavuze ati iyaba noshoboye guheba gusa iri tari mwene data Branham noshoboye kuba umukristo navuze ni nturi heba ariko ugerageza kuba mwiza hanyuma reruze kuri we niyi getse aza gucungura umuntu mwiza yaje gucungura abantu babi kandi bari babiyizi ko ari babi yavuze ari yem yavuze ati umviriza ntushaka kuzi kuzimu sibyo yavuze ati oya navuze nti yem muntu utegerezwa kuja yapfuye kugira ngo ntutegerezwe kuja yavuze ati mbega ntegerezwa gukora iki navuze nti nta na kimwe nibintu byoroshe yavuze ati ariko ni yaba noshoboye nana yabuna navuze nti ngahuragiye usubiye kwitaba ubugira kandi reka gusubira kwiyumvira iryo tabi gusa wibuke mwiyumvire kuri we ibyo byakoze icyari si icuri nturi mwiza kandi ntiwigeze umuba kandi ntuzokwigera umuba ariko icyo we ari ntuhambaye kandi navuze ni rero ikintu kimwe cyo nyine utegerezwa gukora namba yafashe ikibanza cyawe hariya niwemere gusa ku bushake bwawe icyo we yakoze ikintu kimwe gusa utegerezwa gukora ni ukubyemere yavuze ati yemwe ibyo nibisanzwe nzobikora navuze nti hano hari umwonga murabona namuzanye hano kandi ndamuba kubatiza mu izina rya Yesu Kristo bamwe mu bantu biwe bicaye hano kandi jewe ko bari baneguye ko nakoze ibyo ariko narinzi cyo nariko ndakora nari nabonye muri uwo mugabo ikintu kinaka cyari cinkomoko narashobora kukibona hariya kandi ndamutwara kumubatiza mu izina rya Yesu kandi igihe twakora ibyo ntagiye kirekire cyaciye gushikaho ajya mu nzu y'umuhungu wiwe twageze iyerekwa ry'igiti cyapfunikiye ahantu hanaka hanyuma umuntu aragwa hagwa kuvuna umugongo wiwe bamutwaye mu bitaro hanyuma iryo joro imana yarambishuriye ko ryari iherezo ry'itabi rero ku munsi ukurikira yashatse itabi yavuze ati ndamubyigurira itabi ipaki y'itabi hanyuma ngayimushire murabe gusa kandi mubona iminsi yiwe itabi iraheze hakuva ubwo ntiyigeze anywa na rimwe kandi ntiyigeze asubira akurishaka na rimwe imana murabona ikintu cya mbere utegerezwa gukora n'ukuza ku isoko mutegerezwa kuza kuri ayo mazi ngo mumenye ko ata kintu na kimwe mushobora gukora nicyo we yabakoreye ntimukeneye kwima ntimukeneye gupoma ntimukeneye guheba igi ni ikintu cyonyine utegerezwa gukora n'ukuja hariya hanyu mukanywa n'ibyo namba unyotewe nywa rero yari igitanda ari imana yaragikubise ku bwacu hanyuma kiduha amazi menshi meza amazi y'umusarara arabikora kandi uyu munsi ku bantu bose bazokwizera ubu n'ubwiwe by'ukuri ku bantu bayo twebwe hari ikintu kinaka nk'icyo hariya nk'abantu b'iki gihe biteguriye kwakira icyo bashobora kuronka ariko ntibashaka kugira icyo bafashije icyo bafashije nabo isirayeli yari iteguriye kunywa kuri icyo gitanda ariko ntibashaka gukorera imana ibiyigenewe kandi we na ntarya guma dufasha murazi ntidushobora no guhumeka tutamuvise ntidushobora guhumeka imana itadufashije reba raba ingene tubeshejweho nayo ariko yamara bimera nk'ibituvamwo kubiri iyo tugerageje kubikorera ikintu kinaka iradusaba gukora ikintu kinaka kuja kuraba umuntu munaka kuja gusengera umuntu munaka kuja gufasha umuntu munaka bimera nk'ibituvavunye gukora ibyo rekaro ntidushaka gukora ikintu na kimwe ngo tuyikorere ukwidoga kwavyo kwarikwa barampe by'ijambo bemera ibyo bo byatobotsemo imishwe na mu kibanza canje bemera barampe by'isoko y'amazi isoko y'amazi y'ubugingo kandi bifuza ko bopfuma banywa ikiziba cy'imishwena uriyumvira ibyo mwoshobora kwibaza umuntu ubu mu gihe ngaha ari riba ritemba amazi meza yiburuka vibwina mu bitandara haca mu mise nyi yayagura n'ibindi akaza afutse kandi aryoshe kunywa bidasanzwe none ninde yonezererwa kunywa ikiziba cyo mu mishwena hari amazi ashunguruka ava hejuru yiraro mu bingangara no ku nyubako zose ziri hariya no hino hanyuma yose ategeraniriza kuri uwo mushwe n'amazi ahitanisha byose yo gutemba ava hejuru ku gangara hejuru y'uburiro bw'inka n'amararo ndihana ibintu byose bigatemba bigahurira muri uwo mushwe kandi hanyuma tugashaka ko twonywa ibyo aho kujya ku iriba rya arutwaze haba hari ikintu kitagenda neza mu mutwe kuri uwo muntu nibyo kandi igihe umugabo cyangwa umugore ashobora gushyigikira idini ryemera kwimwesha imishatsi kwambara amabutura kwisiga amarangi mu maso n'ibindi bintu nk'ibyo hamwe n'ubwoko bw'ibiganiro binaka bigayitse hamwe n'ako kajagari kose kandi aho dushobora kujya nk'ino z'udupira twiburungushuye bita blowling n'ubwo buhumbyi bwose ngaho hanyuma tukabyihanganira kandi bagaca bakunda ibyo bintu kurusha ijambo ry'imana ry'inkomoko rikata rigaconga rigahindura abagore mu bapfasoni maze rikabafata rikabambika neza rikabatuma bigenza neza rikabakize isigareti n'itabi ry'igi isogota no kurahira kurogota kubesha kwiba maze rikabakura ko ibintu byose bijyanye n'izi kugira ngo ribahe ikintu kibamara itama kubere umugabo cyangwa umugore ajya mu kintu nk'icyo kurondera indemeshanyo woshobora kuronka indemeshanyo gute muri ibyo ni gute woshobora kunywa amazi meza ku kiziba ni gute umuntu namba umuntu yoshobora kujya mu kiziba akugira nywe amazi mu gihe ashobora gushikira iriba rya rutwaza vuguti uwo muntu afise akantu katagenda neza mu mutwe nicyo kimwe mu gihe umugore cyangwa umugore umugabo agiye ahantu kurondera indemeshanyo hari ikintu kitagenda neza muri mpe mukuru uyo muntu ntibashaka ijambo ibyo byerekana ko akamere yabo ikimeze nk'iyi gikere cyangwa ikinyamurobo cyangwa ikintu nk'icyo nk'uko ikintu cy'ubwoko bwo gikunda ikiziba kuko ibintu nk'ibyo ntibiba mu mazi y'umusarara nibyo shobora kuko ari amazi meza nibyo bishobora rero kwidoga kwari yuko bamuhebye akandi nubu bakoze uko nyene ubu itegereza umugore kwiriba rero yashitse kwiriba rya Yakobo kandi ngawo niho yaragiye kuvoma amazi nkuko yama kwiriba rya Yakobo ari kwiriba rya Yakobo idini uko twovyita kuko yarayarimbye atatu mazi iryo ryari rimwe muyo hinje ari kuyo mugore yarafise ibintu byinshi byo kuvuga yavuze ati rero data yimbye rino riba Yakobo yararinywereye ko nibitungwa byiwe byararinywereye ko nibintu ibyo ntibihagije yavuze ati ariko amazi uvoma uzogumya ninyote usubire kugaruka kuyarondera ariko yavuze ati amazi jewe ntanga n'isoko jezeri dudubiza ibyina kandi ntuzogaruka nga kuyirondera iri ngaha kumwe nawe nimwitegereza ariko igihe yamenya ku isoko y'ibyanditswe imuvugishije ikoresheje ikimenyetso cy'ibyanditswe yararindiriye aciye aheba uburyo bwo gukora kw'amadini ya Yakobo kandi ntiyasubiriye kuko yaronse urutare rw'ukuri murabona yaciye agenda mu gisagara yiruka kuri wicaca ari girangiye ntiyarakira umugore ahumanye yavuze ati nimuze muraba umuntu naronse umuntu yambwiye ibyo nakoze mbega ntiyoba ari Kristo ubwiwe kuri w'iryo riba ryari ryakozaho ryageza ryari ryashitse ku ntumbero yari rero yari kwiriba ry'ukuri iriba ryakoze akazi karyo gushika aho isoko y'ukuri yururu hari kigihe isoko yashika iriba ryaciye riti ingufu zaryo uwo mugore yaratoye ahantu heza ho kunywa amazi kandi hariyo ahantu heza hari ahantu heza kandi ni muri Kristo muri Yohana 7:38 Yesu yavuze ati umunsi wa nyuma w'urubanza rw'amashengero namba hari ufise inyota naze kuri cewanywe bari banezerewe bose bari bafise akamakamazi kava munsi ya rutari maze hariya barahanywereye bose kugira bahimbaze umunsi mukuru kandi bavutse bati data ba data banywereye ku rutare rwa mpemu mu bugaragwa murabona bari mbyicobo c'amazi adatemba bari bakuye ahantu hana akadudubiza mu rusengero hariya bakoranira hamwe iruhande y'iryo riba bakarinywerako maze bavuga bati haraciye imyaka ba data banywereye mu bugaragwa ya Yesu yavuze ati ni jewe ca gitandara cari mu bugaragwa bavuze bati twariye manu yakorote ivuye mwijuru Imana niyo yayikoroye Yesu yavuze ati ni jewe irya manu isoko yariwe yari hagati muri uwo mutima w'ubugingo wari hagati yabo naho biruko ntibamushatse bahisemo ico cubo icobo cabo kuko umuntu ariwe yari yacubatse kandi Imana yari yarungitse kiriya ngiryo itandukaniro bari yubakiye ibyobo yavuze ati namba hari abafise inyota nibaze kuri jewe banywe niwe yari iyo soko kandi nkuko ibyanditswe bivuga isoko y'amazi izotemba muri we yo niwe riba rya rutwazi isoko y'amazi itemba muri we cyane ibwina muri we ni rurya rutare rwari muri urwo rutare rutare rwa Hagari mu gihe cy'ama akuba igihe umwana wiwe yari hafi gufi igihe yari amaze kwirukanwa musago akaba yari aho hanze na Ismayeli muto yari amazi yiwe mu cobo ciwe yari yitwaje yari yaheze hanyuma aryamikasi Ismayeli aragenda nkaho raswa n'umwami maze ararira kandi yo kuko ntiyashaka kubona ingene umwana apfa hanyuma buntonye n'umumarayika w'umwami aravuga amazi abona Beri Sheba iri bari tutubiza hariya n'ubu riraca tutubiza yari Beri Sheba hagayina Hagari urutare hari mu bugaragwa urutare rwari ngaha isoko ryuzuye amara so urya munsi ruhagaze hariya mu rusengero igihe kibi gihuse muri Zekariya igice cya 13 we yari rya soko ryatowe mu nzu ya Dawidi kugira ngo yoze kandi ca yo kozi caha yari rya soko kandi muri za buri 3:9 isoko ry'ubukingo ya Dawidi aracyari yo soko mu nzu ya Dawidi kandi niyo umuririmbyi mu mutima wiwe hari umuririmbyi yavuze ati hari isoko yuzuye amaraso yakuwe mu mitsi ya Emmanuel iyo abanyabyaha bimbiye munsi y'umwuzure botswa ibyaha byose we n'irya soko y'ubugingo isoko y'amazi we n'ijambo ry'Imana abantu bo muri iyi minsi yanyuma baramutaye ijambo ry'ukuri amazi y'ubugingo hanyuma binyimira ibyo bo by'amadini kandi ubugira kandi baraconze barimbye none ubu turabona yuko bafise ibyo bo bitobotsemo imishwe na hanyuma rero iki cobo cuzuzwa n'imbuto z'ukutizera z'ubwibone uva ku kutizera integuro z'ibyigwa n'ibindi binyuranye n'amasezerano y'Imana n'abatekeranye ijambo rero ibyo byobo bifitise Bibiliya yavuze ko byari bitobotsemwe imishwena icyobo gitobotsemwe imishwena n'icyobo ekimimina kandi kiratemba gikora iki kiriko kiratemba kigacika icyobo cy'imicafu cyitwa inama y'amashengero kwise kandi aho ni icyobo cyatobotsemwe imishwena kibajana byose kubera yuko bamutaye kandi bagira isoko y'amazi y'ubugingo maze bagakora ivyo byobo kuzuku kuzukurura uburyo bwo kwiga buniniya bwa seminari uburezi n'ibindi ubwo nibwo bwoko bw'ivyobo bariko barimba uyu munsi yuko umuntu ategerezwa kuba afise impamya bushobozi ya PhD na RRD canke impamya bushobozi mu vy'umwuga canke ikindi kintu imbere yuko yoshobora kuvuga ubutumwa byo byujujwe na teolojiya yakozwe n'abantu babajana muri ayo mashuri makuru ahambaye yo kwiga kandi babashiramo teolojiya yabo yakozwe n'abantu hanyuma barungikana ibyo mbega umunsi tubaye mu ivyobo byakozwe n'abantu nta kibazo ntibitangaje kwico ikintu cyo baye umuntu uko yo mana we nukubera ko abantu banywa kuri ibyo kandi abantu bashaka umunezero uyu munsi bakora iki abantu aho kwakira umunezero w'umwana bahindukirira ica kubwo umunezero abantu baje mu rusengero bakavuga ko ari abakozi ba Kristo iyi minsi yaranze imyimitsi yaranze bacana itabi bandi kandi yo baba iyo bashaka kukwinezereza bambara impuzu zabo biziteye isoni hanyuma bagasohoka bagakata ibyatsi igihe abagabo barengana kugira ngo babavugiritse uruhwa bakora ibishoboka byose kugira ngo bavugangwe bashaka gusa nk'abakinnyi b'amareresi niwo munezero wabo mu gihe Yesu yavuze ati ndabahagije igituma bajya kuri ibyo nuko badashaka kunywa kuri irya soko bararyanse ntibashaka kurinywa kwabo baba abanywanyi b'uburyo bunaka bwo gukora by'idini bwakozwe n'abantu bwoko bunaka bw'icobo cuzuye ibintu byose bitemba bashobora kujamwo gutyo ejo hahise twajanye abana haruguru kuruzi nibaza ko hari kuwa gatandatu mu gitondo twaramanutse biri yari kwararoba mu bwato hanyuma tuduga n'abana umwuzukuru wanje muto nabo umukobwa wanje n'umuhungu wanje muto maze tuduga kuruzi tuja gutembera mu bwato ntiwashobora no gutembera mu bwato kuruzi ku bw'abantu banduye bacafuye buzuye nanda aho hanze kuruzi bambaye havi ubusa maze bakabandanye ubwato bwabo bwagendeye iruhande yo rwacu umugwi waba ahungu bato b'imyaka 12 imyaka 14 umwe wese afise icupa ry'inzoga mu minwe y'initabi ivyo bavyita kwinezereza yo mana we iyi si ishobora kumara igihe kingana gute n'uburyo bwo gukora nk'ubwo rero kugira ngo bikuremwo ivyiyumviro by'uko ntibipfa bizoji kuzimu ikintu bakora agenda bakaba banywanyi ba kimwe muri ivyo vyobo byakozwe n'abantu ubwoko bumwe rero bw'abantu buri muri ico cobo nta kindi uretse umugwi w'ibinyamurobo byuzuye umwanda bicavuye vyo mwisi kandi bifatanya n'ivyo kuko nkuko mawe yahora avuga inyoni z'amaba bamwe zishira hamwe ntibazoza ku isoko maze bozwe ubwo buzima bwica bashaka kubaho hanze kandi babandanya bashinga intayeko araba Kristo kubera iki baramwanze isoko nyaryo munezero ubugingo butunganye no kunyurwa nico gitumo nico bakoze kubera yuko bashaka kwishimira hamwe bafise ubwoko bunaka bw'abantu bemera ivyo bintu ngahara hezi giye gitoya mwene data Fred nanje na mwene data Tommy umugwi wacu twagiye mu rusengero rw'ababatiste ruzwi cyane mu gisagara cyatugusone kugira ngo turabe nimba tutoshobora kubona ikintu gito nkumbure co dukwiyunga gushasha hanyuma umukozi w'Imana yavuze ikintu ku bantu bo muri Ethiopia igihe bavayo barya batunguru barya tungurusumu n'ibindi bashaka gusubira y'ubugira kandi hanyuma babiri kugira ngo babirye ati icyo nico kimwe n'abantu bakinogi hanyuma twebwe abantu bose baravuze bati amina sinari bwabo n'umugwi nk'uyo shengero ryose ryaguye amaso kumuvuga butuma hanyuma baraba inyuma uwo yari avuze ati amina byashatswe kubatera ubwoba bwo gupfa ntibari bazicara ico igihe Dawidi yavuze ati muvugirize uhoraho impundu mumushinge muvugirize inanga mumushimisha itembe igihumeka cyose n'igishimuhora akandi mumushimuhoraho imana yishimira ubwoko bwayo reka abafise ubumenyi bavuge be amina mu gihe ikintu cyose yakivuzwe neza ni kuki mutosiga ubu buryo bwo gukora kwiriba ry'isi muce mu buryo bwo gukora byigizwa bwakozwe n'imana ariryo riba rya ari utwaze yesu kristo ni kuki mutamuhindukirira aho imana ari isoko yacu y'umunezero udahera isoko yacu y'amashimwe adahera isoko yacu yo guhazwa idahera ugutekereza kwanje kuva ku mana igihemba ndadende bukiyondeho kuguhazwa muri kristo atari kwiriba nitaba atari mu bintu byisi atari kwiyungana zanemera ariko mumukumuronka we rya jambo ryasezeranywe yavuze ati ninagenda nzogaruka kubajana ndonga umunezero muri ibyo we n'umunezero wanje bavuga uno munsi mu kwiyunga n'ibi bintu bo no gukora iri shyirahamwe muzi amashengero ryo ku isi yose yuko bagiye guko kugira ikibanza kirushirije kubamwo kubwanje jewe bagira bakora ikibanza kirushije ubwiza cyo gucumuriramo ibyo gusa ikintu cyose nica ahantu hose atari aho kuba ariko aho gupfira kuhagira ikibanza cyabo cyo kwiciramo cyane cyo gucumurira mu gishingo cyo kubamo ikindi kintu cyose hanze ya Yesu Kristo n'ijambo ryiwe ry'ubugingo nicobo cyatobotse mu mishwena icyo kintu icyo aricyo cyose gishaka kurisubirira ikintu cy'uherageza gukora ngo kigurama ikintu cyose ugerageza gukora ngo kikuremeshe ubwoko bwose bw'umunezero uronkera mu kindi kintu icyo aricyo cyose ntigisubirize ikiri n'icyobo cyatobotsemo imishwe na cyuzuye umwanda aratanga kubumbwa yibuka ngaho araheze igihe kinaga nasohotse nja mu muryango w'inyuma hari hari umusore w'imfuzi hariya hanyuma yabwiye ati urazi igituma ubwo umubyibuho uvuga ibyerekeye abagore nk'uko bambara utubutura n'ibindi yavuze ati ni kubera uwo mutamati niyo mpamvu na zeni raba ngaho ufise imyaka ingahe ati 27 navuze ntigihe nari muto cyane kukurusha navuga ubutumwa bumwe nk'ubu nabonye isoko y'uguhazwa niwo mugabane wanje amina mu gihe abitanga nibwo bwiza n'uwanje nibwo muhibuye hinga bwanje ni ukumuraba kwitegereza ikiganza cyiwe gikorako no kubona ibyo ariko arakora ntarindi isoko nziyo isoko y'agaciro ni ibi nyeza nka sheregi ntarindi soko nzi nta kindi atari amaraso ya Yesu hari isoko yuzuye amaraso ya apfuye mu mesi ya Emmanuel aho abanyabyaha binjira muri uwo muvobozwa icyo ryose ry'ibaha byabo ndababwire ntarindi soko nzi atari iryo soko ryaranyogeje igihe nari nanduye ryarangumije nogejwe kuko nshaka kwibera muri iryo nyene nkanywa aya mazi apfutse yuzuza ubugingo bwanje umunezero nshobora kumera nabi bishobora kandi nkumva by'ukuri yo ntagishobora kugenda iyindi ntambwe ntashobora kuca handi handi icyo gihe ndashobora gupfukama ngatungwa urutoki kw'isezerano n'imwe nkavuga ni mwami mana uri inkomezi zanjye ni wewe ibu umbumbu mbereye byose muri byose nshobora gutangura kumva ikintu kinaka kibiragira ibyina muri jewe hariya ndabyikura ko mu gihe maze kurenza imyaka 50 ndabyuka mu gitondo murazi ngene bimeze biragora cyane gukura kuri gukuru kumwe kugitanda mana we biragoye cyane kubikora kandi umuntu umunaka ari kuruga dodora cyane biriyambarira yuko ahari byihutirwa ahantu hanaga ntegerezwa kuja nuko nkiyumvira ntishobora kudakora kubikora ntigerageza kura yukuguru kumwe niyumvira ni uri isoko yuzuye inkomezi zanjye amini inkomezi zanjye n'imfashanyo yanjye biva kumwamurira iriba ryanjye rya rutwazi uru rubuto rwanjye biteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha dugisha amababa nk'inkukuma biruke ntibaruhe bagende ntibadende bukigwe mwami imana iki n'igikorwa njejwe kugenda mpamagawe kugikorwa canjwe kandi ubwo nyene ikintu kinaka gitangura kuvuga gira muri jewe ubuheruka hariya mu kibanza gitoyi nariko ndagira igikorane hariya topeka muri kansase hari umusore umuvuga butumwa akiri muto umwe mu bamfasha mu by'uburyo bazimba ubwa mbere mwene data yoro yicaye ngaha aribuka aho hantu muri iki gihe muri iki kibanza gihambaye hariya hari umukozi w'imana yari yinjiye munsi y'igorofa canke ahantu igihome cya mena gurikiye ko hasi y'ibyo uwo muntu yari agiye gupfa Chiguchiwe, echari chasadutswe, urwagasha rwiwe rwari rwavuye mu kibanza, amatoni y'ibintu yamuguyeko. Nica yaho turiki byo kurya byo mu gatondo, natuvugana n'umugore wanje navuze nti, mugore wanje urazi hamwe Yesu yo yari kuba ngaho urazi cyo yokoze, navuza ntigiye, yanshigikira ndizera ko ari ryo, jambo yari ko arashigikira Kristo, hanyuma navuze ntariko, ako n'umutego umurwani zakoze navuze nti, yewe Yesu azokuba ari Tobari ngaha yogi ya karambi kukuboko kwiwe kwera kuri uwo musore yokize ntibiraba kwigitiguciwe cyatabagurise yokize kuko Yesu yagiye hari yazineza na netu wariwe yomenye guhamagara kwiwe ivyanditswe byaru kuri bigaragara muri we yuko yo mumenye kandi atari atagitigucugukekeranya atagitutucugukekeranya yo murambitse kwikiganza hanyuma avuga ati mwana wanje kira hanyuma asohoke hari hanyuma navuze ama daimoni yo mukutimu ntagije kwica uwo muhungu navuze nti yokize ariko navuze nti urabona mukunzi yari Yesu amaboko yera y'Imana navuze nti ndumunyabyaha navutse mu nzira yo guhuza ibitsina data na mama bose barabanyabyaha kandi ndi umuntu atacomaze kandi navuze nti ariko urazi hamwe umwami yoma iyerekwa hanyuma akandungikarya rero ibyo byobaye bitandukanye navuze nti nomanutse nkamurambikako ibiganza byanjye yopfuye muri icyo gitandara hamwe yompa yerekwa hanyuma natanguye kwiyumvirane hanyuma rero hamwe ryo bayerekwa ryo bayibiki ryo baya yamaboko nyene yanduye hejuru yiwe wa muntu nyene musengere yamaboko nyene yanduye hanyuma natanguye kuyumvira nti ndumuserukira uwo muserukira ku bwivyo imana ntirabajewe yamaraso ya wa mugororotsi hari yakugicanira mbere impungano we ni byose kuri jewe we nugu senga kwanje we nubugingo bwanje navuze nti kintu cyo nyene cyo tumye ndamurambika ku ibiganza mfite ukwizera kuko nizeri yerekwa kandi yatabaye rekwa ikwa kwizera nyene akoko zico kintu nyene rero ndashobora kwiharura nkuba udashoboye ariko we nkamuharura kore kwa kuri byose we nubugingo bwanje we ni awe anshira mu gikorwa nta dini ryandungitse niwe yandugitse haleluya ngenda mu izina ryiwe ndamurambika kwibiza ganza ndamanutse hariya hanyuma ndabika amaboko yanjye kuri uwo musore kandi iryo joro yari mu gikorana gumye neza amen yo ego ni ya soko nta yindi soko nzi nta yindi soko nzi nta yindi kiretse amaraso ya Yesu ndamanuka kandi ntandero mfise umwe wese muri twebwe ari imbere y'Imana turatunganye mutungane nkuko so uwo mwijuru atunganye mushobora gute kuba gutyo kukurya atunganye araduserukira hariya ya soko iri nga buri munsi sintizi kintu kinaga chamazi mabi adatemba ariko meza buri munsi yoti byaha byanje byose niwe soko ubu muguheza mupfu mvugibi kintu cyose gitandukanye nibi byobo byo atobeka uditse mwimishwe na kandi kizova ikintu cyose ushizemo nimba uri kurashiramo ibyizigiro byawe byose umwanya wawe wose nikintu cyose muri kimwe cy'ibyo byobo byamazi adatemba Yesu yavuze ko byari byobo byatobaguritse mwimishwe na Imana yavuze ati byaratobotse kandi ikintu cyose ushizemo kizova ntushobora kujya kure nabyo kuko bizova kuko niyo nzira yonyine y'ukuri kuja kubugingo kandi umunezero uhoraho kandi amahoro ahoraho niwe wenyine kandi inzira yonyine ija kuri ibyo yo mana we
Amen.
Ya mana yubugingo soko yubugingo idakama ni Yesu Kristo kugikane niwe ninde ijambo ryarindi ijambo ubugingo soko wa wundeje uno munsi nibihe bidashira uwizera ukuri ni munezero wiburengeje ubugingo bwiwe burengeje kandi guhazwa kwiye kurengeje ni Kristo ntagukwegana upoma na kwiyunga nta kudaho hamazi no kwirenga kwizera gusa no kuruhuka uko ni kwameze kubizera nkasoko kuruza Aburahamu ntiyigeze akwega ntiyigeze agira ubwoba ntiyigeze atinya yari afise ijambo yagumye mu kikiriza cya El Shaddai igihe Aburahamu yari afise imyaka ijana Imana yaragaragaye kuri we hanyuma avuga ati ntimushobora byose ijambo ry'igiheburayi ni El Shaddai risigura ufise amabere kandi urashaje kandi inkomezi zawe zaraheze ariko ryama mu gikiriza cyanjye gusa hanyuma wonke inkomezi zivuye kuri ino soko amen yonsi iki umubiri mushasha yari yaronse umwana kuri Sara hanyuma inyuma y'imyaka 50 yaronse abanirwe ku wundi mugore yo El Shaddai isezerano rya kera ryerekana icyo yakoze isezerano rishasha rivuga ibyo azokora amen mu isezerano rya kera ubu muyaga wazimye rero ndanyarutsa hanyuma tuve ngaho ubu mu mwanya mutoya nshaka kuvuga ibi imbere yuko mbeza nari mfise akaro rero keza kibigiye kimwe nariko ndacunga ibikoko kandi abantu benshi nga epfo hafi na George Town epfo hari Mir Town higeze kuba inyuma mu misozi isoko ryari riba rya arutwaze ryasesa amazi nk'imetero imwe canke imwe n'igice yasohoka imwe cyose igihe cyose kandi isoko nini ya cyane hariya kandi hirya no hino yayo hari impongo z'ubwoko bwimbwija nyinshi murazi n'ibintu bimera hariya birya bisa n'imboga z'imbwija kandi yo nahorano nyotegwa gushira ka hariya yo mana gushika kuri iyo soko kandi nari kwicara hafi y'iki kintu hanyuma nywe gusa no kunywa hanyuma nicare no kunywa nkarindira hanyuma uko umwanda wahera nagumaza kuri iyo soko nyene ntiyigeze ikama murushana canke muki ntibari kuyakamya nushobora kuyakagukamya ibi barya rutwaze oya oya sindaba ukuntu kuntu imibi imbeho yoza ntizokama oya urashobora kukamya icobo imbeho nkeyi gusa irashobora gukora ivyo murabona ariko ivyo coze kigenda genda gifise ubugingo muri cyo kiragenda genda hirya no hino kandi ntimushobora gukamya iri barya rutwaze sindaba impemu itameze neza yari yo yose no hirya no hino hahantu iri riba ryamye ari rizima kuvaba kuri iryo riba kandi naravye hariya nagiye hafi ya hanyuma nari kunywa kuri ryo hanyuma yo mana we amazi meza gusa ntimwategerezwa gutinya nibaza nimba ngeze harya nibaza hamwe noreka gutemba yamya temba umurimyi ashaje yarambwiye avuze ati sokuru yanyoreye kuri ryo hanyuma avuga ati ntiyigeza gabanuka canke ikintu kinaka icari cyo iracari ya soko nyene yiswa muruzi blue halia niyumviriye ntiyo mana we nahantu heza gute nari kuja nko ku kilometero kure ya akuja kuri ico kibanza kuko hari ahantu nkawe ho kunywa ko yombega ukuntu yari amazi meza yo mana we nari kuja hariya muri burya bugaragwaritso n'ubu ndacahiyumvira ya soko nziza cyane hari yepfo nimba nari kuguma gusa hariya nkuko Dawidi yavuze igihe kimwe iyaba kandi nari kunywa ya soko iyaba gusa yari kuhashika hanyuma nicaye umunsi umwe hanyuma nari mfise ikintu gitoya gitwengeje cyabaye kuri jewe hanyuma navuze nti niki kikunezereje igihe cyose no shatse kunezerwa nkuko kuki sinigeze ndakubona ushavuye kuvigiye natanguye kuza nga nta kintu gishavuye kuri wewe navuze nti mama wa mawuzi y'umunezero uri kusimba wongera ubiragira kandi ubandanyo urushana cyangwa iki hakanye cyangwa yashushe uko biri kose wa mawuzi y'umunezero ni igiki kibituma inigiki kuko ndakunywa ko oya navuze nti rero birashoboka ko inkwavu zinywa kuri wewe kandi urabikunda cyane oya navuze nti rero niki gituma ubiragira nkuko niki gituma unezerwa nkuko niki kikunezereza nkuko yavuze ati ni kubera ko inyoni zinywa kuri wewe oya kubera nywa kuri wewe oya navuze nti rero niki gituma wuzura umunezero kandi yo iryo riba ryo shobora kuryishura ryo mbwiye riti mwene data Branham si ukubera unywa ibyo ndabishima kandi kubera nshobora kugaburira inyoni ngaburira uwo wese ashaka kunywa ikintu ico nyoni itegerezwa gukora no kuza nga maze ukanywa ariko igituma nezerwa si jewe mbiragira ni ikintu kinaka kiri imbere kinsunika ni ikintu kinaka kibiragira muri jewe kandi uko niko bimeze n'ubuzima bwuzuye mpemu nk'uko Yesu yavuze yari murabona baha imigezi y'amazi atembera mu bugingo budashira arutwaza sese karatemba umwana nyawose naho abasigaye bo mu ishengero babyuka canke bakagwa aguma kuri irya riba ni kuki wofata uburyo bwo gukora ku idini bushaje bw'inicobo cyuzuye udukoko n'ibindi bintu bibindi bibi maze ukanywa kuri ibyo bintu bidatemba mu gihe utumiwe kwisokio iriba ryarutwaze
ndi yumvira ukuntu vyose ni kagusa no guhindukiza hirya no hino no gushuha no gutwenga no kunezerwa no gusimbagurika no gutembera n'umunezero mu gihe cyo gukanya cimvura hashushe hamye igihe ahandi mu gihe uguhoma yarabiragira nk'ikindi gihe cyose kubera yari ndende yari afise imiti yayo munsi mu bitanda yo reka mbi ruhande y'iryo riba ridutubiza mufata uburyo bwo gukora bwose bwashyizweho n'abantu iyo migezi yanyu ishaje idatemba ariko mu ndekenje ku cyangwa ibyo bo bidatemba ariko mu ndekenje kuri iri soko mu ndekenje hariya ho ryuzuye gusa ni munezero wanje n'umuco wanje n'inkomezi cyanje n'amazi yanje n'ubugingo bwanje n'umukiza n'unkizi indwara n'umucunguzi wanje n'umwami wanje ikintu cyose nkeneye ndagisanga muri we ni kuki noshaka kujya kukindi kintu icyo ari cyo cyose mwene data mucikane mbega ntiwoza kuri iri soko iri joro ni namba utarigera uba hariya ntiwo ryakira iri joro mu gihe twunamitse imitwe yacu ibyobo byatobotsemo imishwe n'abitemba bimima imyi isi ibyinjira mu mwanda wo mu mpongore n'uw'ikindi gihe kubera iki atari riba n'ibi bintu bidashobora akuguma mu iri soko rinini yaryuzuye amaraso ava mu misi ya Emmanuel kuki mutokwakirya ibyiri joro esi imana yodufashe iri joro muri iki gihugu kirusha kidufu kigadutse nk'uko umuhanuzi yavuze ati nigitandara mu gihugu kirusha niwe soko ntimushaka kuza kuri we iri joro mu mitima yanyu igihe dusenga mukundwa data wo mu ijuru ntarindi soko nk'uko bariko baracuraranga ntarindi soko nzi ikiretse amaraso ya Yesu naho navukiye nina kuri naho nakuriye nshaka kubaho no gupfiraho no kuhazukira ubugira kandi mu nyonga zawe ntaryo mwami reka mbe munyonga zawe kuko nta handi nzi nta nemera nta rukundo nta rukundo kiretse Kristo nta nemera kiretse Kristo nta gitabo atari Bibiliya nta kindi nta munezero inyuma yiwe ba muntwaye yo mana ba muntwaye ntibindagishinga ibintu by'iyisi no tunga vyo bavyo kandi urupfu noyerera hirya no hino nikoreye ibiganza byanje bamuntwaye nzogenda mwama ariko reka mbe abe muri jewe rero kigarama izo ryoha nka rusama rero hariya nta hantu hashushe kandi nta hantu hakanye ndetse n'urupfu bwago nta ntsinzi rufize reka tumuronke data muduhe kubwinshi kubizera bose hano iri joro nkuko barindiriye muri iki kibanza benshi muri bo bategerezwa gutwara imodoka iri joro nkuko bagiye muhiri wabo kandi se ibi byoba ibyiyumviro byabo mba kuri iryo soko mba hariya nywa amazi y'umusarara isaha ku isaha kandi namba batarabironka gushikube se bo muronko bugutyo batoshoboye kuja na isoko batoshoboye kujana isoko neza hamwe nabo nzojana namwe nzoba ndi kumwe namwe namwe gushika ku muhero w'isi turonke ibi bintu data ubu rero mu gihe twunamitse imitwe yacu hari umuntu hanira ijoro canke nibangahe bashobora kuvuga bati mwami nitwara kuri iyo soko gusa ubu sinigeze nza hano gusa naje hano kuronka ikintu ndaje hano kuronka wewe mwami ndagukeneye iri joro ingo mu mutima wanje neza ubu mbega urabikoraga mwami imani baheza agira imani heza y'umwe wese mbda turaba urabona ibiganza ndetse n'abahagaze impande n'impande y'uruhome n'abari mu bindi bibanza hanze wabibonye data ndasenga ngo ubaronze ibyo bakeneye byose nkumbure bara nyoye ku cobo gishaje mwami gusa akaruhuko kiyice cy'urugendaho umuntu umuntu akayimbye icobo kika agwazwa n'ubwoko bwose bw'inyigisho z'ikinyamahanga zanki jambo ndasenze mana ngo ricoro batsotse kuri we uwo niwe rirya soko ry'ubugingo biduhe data ndabakweguriye mu izina rya Yesu kandi wambariye uti niwasaba icyo aricyo cyose mu izina ryanjye kizoba rero sinashobora gusaba ibi mwamasangwa ntiyumvira kugishobora kuba nobivuze gusa nk'imigenzo ariko ndabasengeye n'umutima ubikunze ndabasengeye nizeye ko uzotanga ibyo wasezeranye rero ubu ndabakuye kuri icyo cyobo muri iri joro
ndabakuyaho bariko baranywera aho batanyuzwe baze kuri iri soko ndabikoze mu izina rya Yesu n'abawe mwami reka bakunywe kw'amazi y'ubugingo isoko y'amazi y'ubugingo mu izina rya Yesu ndabisabye amen biduhe mwami
Precious is that
urya mupfono wagaciro uranyeza nkasheregi ntarindi sokonzi ntarindi kiretse amaraso ya Yesu ashobora kunyeza icaha canje ntarindi kiretse amaraso ya Yesu n'igiki coshobora kungira muzimu bugira kandi nta kindi kiretse amaraso ya Yesu yo Yesu kizaba mwami biduhe mwami biciye mu izina rya Yesu ndasenga mana ko wewe wewe uzi ibintu byose yo urya mupfo n'uwagaciro uranyeza nkasheregi ntarindi soko nzi ntarindi kiretse amaraso ya Yesu byiyumvire ntarindi soko nzi nta kindi nzi uretse we sinifuza kumenya ikindi kintu atari we nta kindi uretse amaraso ya Yesu yo yo urya mupfo n'uwagaciro uranyeza nkasheregi ntarindi soko nzi yo ntarindi kiretse amaraso ya Yesu mugihe tuyiririmba ubugira kandi reka dufatane ibiganza murakundana hoba hari umuntu hano yoba afise ikintu atumvikana n'uwundi namba hari nagenda bitunganye uzobikora reka ntitupfe hano nk'uko murabona namba ufise ikintu kibi ku muntu uwo ari we wese genda ubitunganye ubunyene ubunyene ni nk'uko karyo kawe ko kugenda uvuga uti mwene data mushike wanjye navuze ikintu kuri wewe niyumviriye ikintu sinshaka gukora ibyo mbabarira murabona iyo niyo nzira yo kubikora reka tugire isoko neza hagati yacu igihe cyose murabona nta yindi soko nzi nta yindi atari amaraso ya Yesu yo isoko y'agaciro inyetsa nkasheregi nta yindi atari amaraso ya Yesu yose igitangaza nta yindi soko ntituzokwiyanduza ubwacu n'ibindi bintu twaritandukanije twasize isi nyuma ntidushaka kandi tungurusumuza abanyegiputa n'ibyobo byatobotsemo imishwena turi mu rugendo n'umwami Yesu hirya gitandara cyakubiswame twirira mani va mu ijuru kandi twinywera twirira imfungurwa z'abamarayika kandi tunywa ku rutare amen nta yindi soko nzi nta yindi atari amaraso ya Yesu ubu reka twunamike imitwe yacu senga ku Imana izobahezagira cyane ibahezagire umwe wese muri mwebwe ku muntu buntu bwiwe n'imbabazi byo bana namwe mu ndwiza kandi nambi ikintu cyoshobora kuba ko umwe muri mwebwe ashobora kuja hirya yacage hutsu muri ibuka gusa ko ari gusa amasa make yitiro n'ukuruhuka kugezaho tuzobonana mwibuke yuko twebwe abazoba bakiriho tutazokwatangira imbere y'abasinziriye uko inzamba y'Imana inzamba ya nyuma iya gatandatu yaravuze kandi iyo nzamba ya nyuma nk'agashashara kanyuma izoba rukutsa kuhoraho izovuga amazi abapfiriye muri Kristo bazobanza kuzuka barahagurutse kugeza icyo gihe kandi namba byo kubabaza wibuke
ajani zina rya Yesu nk'inkinzi gukingira imitego yose kandi ge ibigeragezo bigukikije uvuge gusa iryo zina ryera mwisegonda mwisengesha madayi mbona zohunga mwibuke gusa twizigiye kuzobonana namwe ngakuwiyinguza mu gitondo mwoze muzana abarwaye n'abababajwe nzoba ndi mukonda basengera munsengere muzobikora muvuge muti amina nzobasengera kugira ngo Imana ibahezagire izina ry'agaciro izina ry'agaciro yo ingenera iryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mwicuru izina ry'agaciro yo ingenera iryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mwicuru
Name of Jesus.
Kwizina rya Yesu turunama. Twikubita imbere y'ibirenge byiwe. Tuzomwambika igitsibo cy'umwami w'abami. Mwijuru. Igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye. Izina ry'agaciro. Izina ry'agaciro mbega ntiriryoshe kandi ari ry'agaciro ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru izina ry'agaciro yo ingenera iryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru Byama bigoye gutandukana namwe naho nzi yuko muri ko murashariko hariho ikintu ekinaka gusa muze ubundi murongo umwe w'ikintu kimwe murabikora amurabikora hezagirwa umugozi udufatanije mushikanje nibangahe bazi yo ndirimbo ya kera twahora tuyiririmba haraciye imyaka kandi nariko ndiyumvirira inojora amaboko abiri mu majana amaze gupfa gihe twahora turirimba ya ndirimbo hafi y'ishengero no gushira hamwe no gufatana amaboko hezagirwa umugozi udufatanije narahambye benshi muri bo ngaha haruguru mu kaburi bararirimba barandindire nzobabona ubugira kandi nzobabona mukanya mwiyerekwa igihe ndaba hirya ya cagihuzu bari hariya mureke twunamika imitwe yacu ubu mugiye turirimba hahezagirwa umugozi udufatanije imitima yacu mu rukundo rw'umukristo ugufatanya nico kimwe nabirya byo hejuru igihe twebwe reri egera ufata ukuboko k'umuntu gorora ukuboko kwawe ugufata ukuboko k'umuntu hanyuma ubu twunamika imitwe mutwe wanyu biratubabaza ariko tuzogumana dufatanye mu mutima no kwizigira kubonana ubugira kandi imitwe yacu yunamitswe ndasubije igikora n'umwungera ubu hanyuma uheraheze